Awesome Ragey, City Boy in this bit. Niwe mshana kwanje, niwe chiburi chanje. Ijang tuare tukundane, ijang tuare kwanjure. Kamshangari sizo miyamba. Narondo kunda mugambere kwa shovera na tetema Ashoti nye meriro mumpazi Akaba inamisho kari kwaka Oh yeah, umumtima kwanje Toku nuwarabe mama wabana bande Ako kasi ya karungi, we mitwe mirungi Nakamba kurundi, kandi ni burundi Niwe mshana kwanje Niwe chimburi chanje Ijang tuare tukundane Ijang tuare mkwanjure Omisichogu anetira kamwenyo amatama Simba majuna shaba Nagambira ruhanga Ninyendo mwishchi Ori kuhise chitimisa Mbweno mkundo wanje Nakora bulichimwe Nahise chitimisa Kande ni murungi Niwe mshana kwanje Niwe chimburi chanje Niwe chimburi chanje.